Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki zitanu z'ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu mu kiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi rero, inyuma y'iminsi irenga cumi bari bamaze bafunguwe, abana b'abakobwa batatu bari basigaye bafungiwe mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi ku vyagirizo byo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure, bararekuwe iby'agateganyo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abo bose barekuwe bakaba barindiriye kuburana ni batanu. Mu miryango yabo baranejejwe kubona abo bana babo bararekuwe, ariko basaba batakamba ko abo bana bobandanya kwiga mu kurindira ku kibazo gitoregwa inyishu ku rwego rw'ubutungane. Nivyo tugiye kuganira ku uyu munsi mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Numero ni yayindi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika. Musi ni umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigemeye mu kiganiro dusanzwe tubashikiriza muri isanga. Inyuma y'iminsi rero irenga cumi bari bamaze bafunzwe, abana b'abakobwa batatu bari basigaye bafungiwe mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi ku vyagirizo vyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure, bararekuwe by'agateganyo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abo bose rero barekuwe bakaba barindiriye kuburana ni batanu. Mu miryango yabo baranejejwe kubona abo bana bararekuwe, ariko basaba batakamba ko abana babo bobandanya kwiga mu kurindira ku kibazo cyabo gitoregwa inyishu ku rwego rw'ubutungane. Nivyo tugiye kuganira kuri uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga. Tubibutse ko nimero ari yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo nimero mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Twagerageje rero gutumira umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi mu vyerekeye indero n'inyigisho, umushingantahe Nestor Musafiri, akaba batazira DPA, ariko ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi. Twagerageje kandi twatumiye urunani rw'ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi, FENADEB, riyobowe n'umushingantahe Jacques Nshimirimana, mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye kandi n'umwe mu bavyeyi babo bana, umushingantahe Karenzo Cleophas batazira barenga, nawe nyine turaza kuba turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ku rubuga rwa Facebook canke mu guhamagara ku murongo wacu wa telefone.
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko twababwiye rero turiko turaganira ku kibazo cy'abanyeshure bagize ikibazo mu kwagirizwa ikosa ry'uko baba barafuse ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'amashure, ikosa bahaniwe mu kwirukanwa ku ishure, ariko abavyeyi babo babandanya gutaka mbabasaba yuko bore kugwa kubandanya biga mu gihe boba bariko baragerageza kurindira niba bazoburana kuri ivyo bibazo, kuri ivyo vyagirizo bagirizwa. Twatumiye umwe mu bavyeyi babo, Mushingantahe Karenzo Cleophas, tukaba twatumiye kandi n'ishirahamwe riharaniye neza y'igwaruka mu Burundi naryo nyene rikorera haranira ku neza yabo, Mushingantahe Jacques Nshimirimana. Tuko turagerageza kumurondera ku murongo wa telefone. Twagerageje kandi nkuko twababwiye gutumira umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi ku vyerekeye indero n'inyigisho, Mushingantahe Nestor Musafiri, ariko twamukenye ntiyadukundira kuja kwitaba ikiganiro c'uyu munsi. Reka twakire umutumire dufise muri kano kanya, Mushingantahe Karenzo Cleophas, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Turumva ko ikibazo c'abana muri iki gihe kuri mwebwe cifashe gute, wodubwira muri make ku badaheruka kumva makuru yabo n'amakuru yaho ibintu bigeze, byifashe gute ku bana banyu?
Ko bana bacu umwe nk'ababyeyi turashima ingingo yafashwe na prakingo y'uko biro atezuriye, ariko mugabo twatumva rwose ko bitubabaje kubona batiga ibyo bintu rwose ibyo byahangayikishije cyane.
Ego. Ego, none mwa mwarashikiriye nyene abayobozi b'ishure kugira ngo mubabaze ingingo yabo uko imeze kwihagaze kubijanye n'ubutungane cyangwa kubijanye n'ishure, bo bavuga ngo iki?
Neza, jewe ngahari kuwa mbere najyanye n'undi witwa Mazwa Rugamba, nyene uri muvyeyi twari dusangiye icyo kibazo, turashikira DPE umuyobozi mukuru w'indero mu Kirundo yabusomeye ingingo ntibarijana na kangahe yuko umwana yarindiye yonona ibitabo by'ishuri ko adasubira kwiga, hanyuma dusanga abo bene ba nyirabayazana bo kubibyerekana no kubishyira abona by'ayo mafoto yatutanganije bobo dusanga bariga, munyuma turabarungi bikatigenda namwe murabe kuko babemerera mwigane nabo, hanyuma ene baciye babirukana ngo nimutahe mwebwe barabirukanye abo bose bake babirukana. Umuyobozi w'indero yarababujije yaraduhakanije.
Mwaramushikirije none ku bijanye n'ubutungane ibyo mwifuza ko vyokogwa canke ivyo murindiriye ko bikogwa, vyo yashikirije iki
ku bijanye n'ubutungane? Yatubwiye ngo tugende tuzane impapuro babarekuriye ko izo mpapuro twarabyizanye, ariko twabonye atacu yavuyemo, yari twabonye turindiririye ngaho, ubu twarabuze dukira nayo tumi.
Ego, none muri kano kanya ku bijanye n'ubutungane ubaserukiye mu butungane ababwira yuko hagiye gukurikira iki canke murindiriye ko hokogwa iki?
Nukuri ni wadaserukiye imbere y'ubutungane duherukana uwo munsi, sinzi nahaba nabyo nzi, ariko mugabo twebwe ku cifuzo twifuza ko iyo ngingo iyo ari yo yose yofatwa yanarya bababwiye ati nimugende muzokurikiranwamo muri muhira hari hajya ku ishuri n'ubundi baba bari iwabo niho n'umwanya uwo ariwo wose babakena ati ninjino tubaba dukindi boca baronka bavuga name akariko bariga nta nico babaza kandi rero nikinagoye barashitse bakiye ku ishuri andi basigaye babaraba ntibabaraba kumwe bose hamwe ntibabonana kumwe hariho abatababaraba ati ibabandi jegamo babandi bigerageza n'ababaza bujya barakomeretse cyane aba bana
cyane rwose birumvikana ko tamahoro bafise ko n'abatari ko bariga abandi babandanya biga none ku bijyanye no kuzindi ntara hoho boba bo kwemererwa kwiga canke bahanywe ku rwego rw'igihugu byo mwumva ingingo y'ukubirukana igera he
yewe uko yabitubwiye ntabwo byadusigira uko ari ku ishuri gusa yabaye ku rwego rw'igihugu twabye tugakambakamba bagira neza bagapfuma batujyana mu muntu ugeze wewe mbona uko abifata nko mu rwego rw'igihugu ko yatubwiye yuko usubiramo ari uwo mu mwaka kuva mu mwaka wa mbere gushyika mu mwaka wa gatandatu nawe urengeje kuva mu mwaka wa gatandatu kuko batarimo kandi nabo n'abarabye nabo nyine ni uko amashuri yiwe batangura ari batoye nabo nabo bari batoye cyane ntacyo bazi ashaka kubivuga nka hirya ya politiki kandi abo bana ntabyo bazi natwebona n'ibyo tujyamo
murakeka harimo umurongo wa politiki kuri ibyo byagirizo
uko ndabibona mbona umenga bababwira nk'ibya politike kuko byumvikana abo bana ntabwo bakoze nta n'ibyo cyambona umenga nkeka ari umuntu yabigize ashaka kugura ibyo ushyiramo bya politike
none tuvuganiriye gato kuri icyo kibazo ko mbere caba gifise ingingo intumbero ya politike murakeka ko abo bana banyu bahenzwe cyangwa ari umuntu nk'uko bivuze ariko aragerageza
ahubwo uko bibone kuko bimeze ibyo bitabo ntabwo byaje ari bishasha bibaza yuko byaraje byarajutanganijwe kuko amatwi ansumira ibyo bitabo baje bimwe babikura muri Risekanyinya umwaka w'indwi utagihari ibindi babikura muri Risekirundo umwaka w'indwi utagihari uratwana mu 1995 bigeze kuri ibintu by'intu by'imigumuko bashobora no kuba babigize icyo gihe niyo migumuko kuko abana babahaye ibitabo ntangiye no kubereka nti nta nubwo byari bishasha nta nubwo abana birabye kera babagize neza umwana udamubaza ndamwitondera no mu bibindi arandahira kwishwi jewe sinogira kibyo kandi urabizi ko ntagira n'ibyo kandi n'abandi kandi abantu baba bamaze no kubona n'ibyo bazi ko baca babyagirizanye baba aribo babikoze baba barahegeye ko byagirizanye
murakoze cyane mushinga ntaye Karenzo mugume ku murongo mudukundiye tubandanye ikiganiro ndabwiye ku murongo yuko twaronse umushinga ntaye Jacques Nshimirimana akari we muyobozi burunani rw'amashirahamwe aharanira neza y'abana mu Burundi umushinga ntaye Jacques Nshimirimana turabashimiye gufata kano kanya kuganira natwe kuri iki kibazo kaze mu kiganiro
murakoze cyane
kuri mwebwe iki kibazo cifashe gute kubataragitegera neza cyangwa kubataheruka kumva makuru yacu ikibazo cifashe gute ko ababyeyi bavuga bati turashima ko abana barekuwe ariko turifuza ko babandanya kwiga byifashe gute muri kana kanya kuri mwebwe
uyu munsi ku kibazo cifashe nuko by'ukuri biboneka ko hari ubwoba bwinshi mu banyeshure kubera ko ibitabo biba birimo ayo masanamu yafutanganijwe biba bikiri byinshi mu mashure ibyo bigaca bituma abana baba basanzwe bafise ibyo bitabo canke umwana babona yuko igitabo gisanzwe carafutanganijwe agumana ubwoba yiyumvira ati umunsi nzoba ndagitanze canke igihe bazobona yuko isanamu irimwo ifutanganijwe bishobora kuntera ibibazo ivyo rero bigaca bituma abana benshi bahitamo kunyegeza ibyo bitabo kubera ko iyo babinyegeje cyangwa babitaye bituma bahanwa na bimwe twita regimasikorere bahanwa n'amategeko y'ishure gusumba yuko baza guhagarikwa n'inzego z'ubutungane ikiboneka rero ni uko hari ubwoba mu bana ariko kandi ubwoba bufite icyo buva ko kuko bamaze kumva nk'iba bibaye nk'aho mu Kirundo bakumva iby'igitega bakumva ibyabaye mu 2016 bamwe muri abo bari mu ndwi bari bakiri mu mashuri y'intango ni ukuvuga hafi mu mwaka wa kane ko bakirimwo imyaka itatu ibyo byose bicaye batera ubwoba bigatuma mbere hariho n'abadashima kwakira ibyo bitabo uyu munsi.
Birumvikana. None kuri ico nyene ubwoba bw'abo bana nko kuri mwebwe hoko gwiki kugira ngo abana kumbure bumve yuko bashobora kubandanya biga atakwikekana atakugira ubwoba, mubona hoko gwiki kuri ico kibazo neza na neza?
Kimwe mu byokogwa ni casabwe n'abashingamateka mu mwaka w'2016 igihe basabira imbabazi abana bashika kuri 21 bari bagirijwe kicaha cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu. Bari basabye yuko ibitabo byose byamaze kononekara byo boraba abajejwe imbere boraba ingene bikugwa mu mashure kugira ngo ntibisubire kubandanya biteranya abana n'abayobozi n'abarezi. Ibyo mbere bikaca binatuma habaho imigwi ku mashure ijejwe gukurikirana ku munsi ku munsi ingene abana bakoresha ibyo bitabo canke ko bitabo vyononekaye. Ko murabona n'igitabo gica mu minwe y'abana benshi cyane uyu munsi aba bari mu mwaka w'indwi bariko barabikoresha, ababikoresheje mu myaka itatu bageze mu mwaka w'icumi. Ushobora gusanga uwagikoresheje mu mwaka uheze yaraconone ntibabibone, uwinjiye mu mwaka w'indwi bakakimushikiriza nawe ntarabe ko yasa namitafutanganijwe ukaca usanga niwe wagiye kwitirirwa yuko ico caha yagikoze. Rero twe twumva yuko ibyari byasabwe n'abashingamateka mu 2016 uko nagire nibutse yuko hari hagiyeho umugwi w'abashingamateka wagiye gukurikirana iki kibazo ukagira mbere n'ico usabye leta y'u Burundi cyane cyane ibyo kugira imbabazi abana, kandi murazi ko bapfuye babagirira imbabazi abana bose 21 ibyo bitabo bivanwe mu mashuri babirondere bive mu mashuri hanyuma binashobotse umwana wese bamushikiriza igitabo ciwe anasinye yakira ico gitabo bamwereke bati turwaye igitabo kitanditsemo na hamwe uzuki dusubize kitanditsemo na hamwe. Ico ni igikorwa coroshe cyane gikorwa n'abigisha cyangwa abajejwe ibyo kubika ibitabo ku mashuri bamwe twita ba bibliotecaire. Umwana akagenda agatora igitabo cyangwa akagitora kwa prefet de discipline akagisinyira, hanyuma igihe umwaka uheze akagarukana cya gitabo akaba ariho baca baraba yuko igitabo kimeze uko bakimuhaye, igitabo kitononekanye. Naye handi bigumye uko biri bizoguma biteranya abana n'abarezi, bigume biteranya mbere no mu gihugu cyose, kuko murabona ko ari ikibazo abanyepolitike baciye bafatira ko kugira ngo bakigire ikibazo cya politiki kitari cyo.
Kuri ico nyene twariko turaganira n'umushingantahe Karenzo yuko hashobora kuba harabaye intumbero ya politiki abantu ugasanga baraguye mu mporero. Ku bijyanye na politiki ni kuki none bokoresha uwo ari we wese bafise inyungu za politiki yobatumbire gukoresha abo bana? Turibuka ko vyabaye muri 2016 nkuko babivuze, mubona iyo ntumbero ya politiki yoba ifise izihe nyungu ku wari we wese ariko aragerageza gukoresha abo bana?
Bo simpava kumbure ndabishura uko mwarimu bwiteze kuko n'ikibazo kijana ahandi hantu, ariko inyungu za politike zose ziba zirimo. Rero murazi yuko ababa bakina politike inzira yose ashobora gucamo kugira ngo kumbure aremereze uwo baba ariko barahangana mu bya politike arayicamo. Uyu munsi nk'iki kibaye ikibazo cy'igihugu cyose ugasanga ibitabo byose mu gihugu cyose abanyeshuri barenga 100,000 bose bagiraniye ikibazo n'ubutegetsi. Murumva yuko inyungu ya politike ko umbure kuwo babyipfuza ko bitera ikibazo hagati y'ubutegetsi n'abanyeshuri, inyungu ya politike birimo kuko usanze nka leta ifashe ingingo yo kwirukana abana 2,000-3,000 bakaja mu ibarabara. Hafashwe ingingo nk'izafashwe mu bihugu bibanye mu myaka 1998 habaye ikibazo nk'iki nyene, hari abanyepolitike bari inyuma yavyo bagahindura amashure arenga 8 bakayagira ubuso bagafungira abana barenga 2,800. Murumva yuko kiba kibaye ikibazo cya politike kiri ku rwego rwo hejuru. Rero inyungu za politike zose ziba zirimo, ariko sinipfuza yuko twinjira cyane ngaho. Aho twebwe tuba duhagaze ni ku nyungu z'abana, kuko ingingo ya gatatu y'iki twita reglement scolaire ry'amategeko agenga amashuri irategekanya yuko ku ishuri ari ahantu umwana aza kwigira kubana n'abandi akahigira les valeurs. Muri iyo ngingo bavuga yuko aza kuhigira les valeurs humaines, muri do barera umwana aza kwigira ku ishuri niho bamubwira bati iki kirazira iki kiremewe kandi kugira ngo umwana urinde umufata yuko yananiranye nuko waragerageje kumuhanura ukamubwira ugasubira ukamubarira ukanamuhana mbere bisanzwe munyi mukabona yuko umwana afite indi ntumbero y'inyegeje inyuma ituma akora icyo kintu aho niho heza rero ugafata ingingo ziba zitegekanwa n'amategeko zihanitse zituma umwana asubira ku murongo kuko igitabo cyonyine turetse n'ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo kitagenewe kwandikwamo iryo nikosa rihanwa n'irega masko rero umwana baramukura amanota mu mbere umwana baramutuma umubyeyi umwana baramwirukana mbere burundu akambwira ati iri shuri ntuzosubira kugigako mbere binabaye ngobwa akavuga ati uyu mwana icyaha yakoze nimba yateye ubuyu umurezi agakomereka uwo mwana nta na hamwe yemerewe gusubira kwiga ku butaka bw'u Burundi ibihano nk'ibyo byamaze byafashwe ku bana bafatagira indero rero nuko none igitabo ubwacu nikosa ihanwa n'iyo reglement scolaire nkeswe konona ifoto y'umukuru w'igihugu abo bana rero bacinjira mu mwaka w'indwi bamwe bajejwe ibyigwa bya civisme nibo baba bajejwe kubanza kubabwira bati ibyemewe n'ibi ibitemewe n'ibi ariko kandi mumenye ko umwana abageze mu mwaka w'indwi n'umwana bamaze guca ubwenge nashobora kuvuga ngo iyi foto nayitiranije umwana abageze mu mwaka w'indwi nashobora kuvuga ngo ibi ngo nihenze erezuma kubo bagiye bagirizwa ico caha bose nta numwe yavuze ngo nabikoze nihenze ngo uyu muntu atawe namenye bose bavuga yuko batazi iyo byakorewe ico rero ni igikorwa c'abarezi bajya bigisha civisme abana bagishika mu w'indwi nibo organize amaseyanse dukoze rimorale abana babwire bati muze mu tinyi ibintu niba umurezi mutegeze kumuramutsa gutya kandi bace banaja no ku ruhande rw'abarezi nabo ko hari abarezi nabo usanga batigenza neza no muri iki kibazo cya gribouillage turakekeranya yuko bashobora kubaho n'abarezi bashobora kugira iyo myifato kugira ngo bateranye abana n'ubutegetsi bateranya abana n'abajejwe ubutungane none ubu nimba ari umurezi abajejwe kwegeranya ibyo bitabo akari wabibika akagenda akinyegeza ahantu akabyandikamo bukeye mu gatondo acavuga ngo ni mwebwe mwabana mwabikoze ninde azomenya ko ari abo bana canke ari uwo murezi kuko urabona iyo hageze kubahagarika amatohoza ahera ku bana ntawiyumvira kuja guhera ku barezi ko bari abarezi bashobora kuba bari inyuma y'ibyo nico gituma by'ukuri icyo ari ikibazo gikwiye kwigwa neza cyane kandi icyoza gikura mu nzira iki kibazo cya gribouillage ni uko ibitabo byose byamaze kononekara cyane cyane byononekaye mu mwaka w'2016 byovanwa mu mashuri hanyuma hagatangwa ibitabo bishasha umwana wese mu kwakira igitabo bakakimwereka mbere na ya sanamu itera ibibazo bakayimwereka bati ngiki tukiguhaye atakintu na kimwe cononekaye umwaka uheze umwana akagisubiza basanze yarononye ya sanamu canke yarononye n'igitabo ubwacu umwana akabihanirwa abana barakora amakosa kandi iyo bayakoze amategeko arategekanye ingene bahana
amategeko nk'uko bivutse arategekanyijwe nk'uko ngerageje kuganira n'umushingantahe Nestor Musafiri umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi mu byerekeye indero n'inyigisho ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi ariko nganira nawe yavuze ko amategeko atomoye neza kandi yuko kuba abana barirukanywe ari ingingo y'uko rwego rw'inyigisho mwebwe iyo ngingo y'ukubirukana muyivuga ku iki ko aba bavyeyi batakamba bavuga bati kumbure bobandanya biga mu gihe ubutungane butarashira utaraca urubanza rwabo mwe mubivuga ku iki
nibaza yuko hoba habayeho kumbure kwihenda gatoyi kandi ibyo birashika ariko ubundi nk'ikibazo nka kijya kiba camaze gushika imbere y'ubutungane ubutungane bukarekuriza agateganyo abana nk'abajya ni ukuvuga ko gushika ubu bajya abana n'abere baracera gushika igihe ubutungane buzaba bufashe ingingo yuko abo bana bagirizwa bijya byaha ni ukuvuga yuko iyo ngingo y'umuyobozi w'indero yari ikwiye ahubwo kuza inyuma y'ingingo izaba yafashwe n'ubutungane ko abana bagirizwa bijya byaha kuko uyu munsi abana baba bakiri ko baraburana abana ubutungane buba bwabonye ko bashobora kubandanya bidegenzwa. Ni ukuvuga muri uwo mwidegenzo harimo n'umwidegenzo wo kuguma ku ishuri gushika igihe biba bibonetse yuko bagirizwa cacaha co konona bya bitabo. Rero aho twibaza yuko kumbura iyo ngingo abajejwe indero bazoyisubirako, kandi murabona yuko ari ikibazo cari camaze gushika ku rwego ruri hejuru cyane. Twibaza yuko aho cari cyashitse nabo nyine bariko barabikurikirana kugira ngo abo bana ntibahave barenganywa ubutungane butarabacira urubanza, kuko n'ikibazo kiri imbere y'ubutungane.
Mushinga ntahe Musafiri we yavuga ati kubibaraba bafashe ingingo ku rwego rw'inyigisho. Reka twumve inkuru mu genzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yaduteguriye mu ndwi iheze, aho abo bana bari barekuwe. Muri iyo nkuru ubaserukira imbere y'amategeko yaragize ica shikiriza kuri iki kibazo nyene. Reka tuyumve iyo nkuru hama turabandanya. Murakoze.
Aha ni muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo. Ababyeyi, abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane, umwe mu bana baronse umwidegembyo w'agateganyo, bari bamurindiranye igishika. Ciza Michelini nawe nyene arashitse mu muryango, bari bamutegereye kugira bakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Koresha baragufunguye n'udomeye ko tushaba
koresha amadi.
Michelini
mu muryango yose y'abana kwari batatu bari basigaye bafunzwe muri ndwi bari bahagaritswe karakanya muneza.
Emwe turimo turavuga ati muragaheza gigwa Imana nishimwe nuwo muntu mwagize. Emwe Imana izo muheza gire cyane, nuwo muvye abarekuye. Emwe Imana muheza gire
nukure turishi nta nicyo twumva dufise tuzoha Imana. Imana ihabwe icyubahiro, nukuri twari tuzi ko batazogaruka ariko nukuri kubona tubabonye Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze, muragize neza ababyeyi.
Ibintu biranezerewe rwose, birahembaye hari rungu rona aho kana kunga ukajya nujya hetse abose bari n'abana buwo nkubu yava ku ishuri agashika kanamufasha no kuwakarabisha cakaja no kuboma, ariko urabe nkubu aca mutamwira kagahinga kayitera.
Ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwa manza bariko barabakurikirana. Maitre Prosper Nyanzira ni umwe muri bo.
Ihuwa ryabo yaduteye akanyamuneza kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha ari abantu ubona kumengo barafite kazoza, kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe ko nukuvuga mu gifaransa ngo nibo bari responsable y'ibyo bitabo. Hama mbere umwe muri bo ni cegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu Hindwi. Rero n'akanyamuneza ntangere na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura.
Uwo mushingwamanza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri. Ni icyifuzo asangiye n'abavyeyi babo bana.
Icyifuzo nyamukuru y'uhubwo gikomeye nuko bose bera ku ishuri, kuko aba nibo bajiji bejo, nibo bamenyesha makuru bejo, nibo bamustanteri bejo. None bati ariko bariga bazotacobanacobabamari.
Tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagaca ku ishuri bagasubira ku ishuri nk'abandi bakigana n'abandi, ko bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo. Kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze. Ababyeyi bariya nyine abarezi babo bakasubiriramo kubera batavyize, bakashobora bakamenya nk'abandi bakimukira mu munani. Ibyo rero nibyo twabasaba Imana izobahezagire ibahe umugisha.
Abana batatu Micheline, Eliane na Belize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parke ya Kirundo, bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga. Bose hamwe barindwi, abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe. Uwo muhungu yaciye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane. Nyuma yo kumvirizwa, batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo. Sentare Nkuru ya Kirundo imaze kuvyihweza ishinga ko aba batatu bubandanya bakurikiranwa bafunzwe, bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi bavuye mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Rakoze Jean Bosco yaduteguriye inkuru ku byo kuri haracyari kibazo cy'uko ishure ryo ryafashe ingingo rivuga ko ubutungane bwo gukora akazi kabwo ariko ko kuri bo bafashe bamaze gufata ingingo abandi bati oya reka mubanze murindira ubutungane bufata ingingo mbere yuko mubirukana haracyari kibazo cha cy'uzotangura gutanga ingingo kugira ngo aba bana kumbure tumenye kazoza kabo tumenye icokorwa kugira ngo kazoza kabo ntigapfe ubusa ikibazo kiracahari reka mbere yuko tubandanya n'abatumire ndabwiye ko ku mirongo ya telefone abanywanyi nabo nyene bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyumviro kumbure ya mushinga nahe nshimira Imana turakugaruka ko turabe impanuro kumbure mwo habavyeyi kucokorwa n'abavyeyi kumbure twokumva ico bo bifuza ko cokorwa tubandanye ku murongo wa telefone twakire uwitwa Janvier amahoro neza
amahoro
murahora komeye
yego
cyumvira kuri iki kibazo
iki kibazo allo
witwa kumva
yego iki kibazo tumaze iminsi tucyumva none ikibazo niyo fite batubarize uriya muntu ushinzwe irirasho arabigagaho afite ubwo babwiki afite ikihe kibazo ko atemera abana ngo basubire mu ishuri none ikibazo none ko mvuga ko bagomba kuzana impapuro barekuriweho abavyeyi b'abana bakazitwara ku ishuri bakazimushyira akareba akurumva ku maradiyo hose byarazengurutse baravuga ko abana bari ko by'agateganyo nta kibazo babahaye kwidigembya gaceya bisanzwe mu gihe ubutungane bukibakurikirana kubera iki atemera ko abana basubira mu ishuri sinzi nimba aho ngaho mwamutumiye hari agashobora kuba yansubiza noneho hari ikindi cyifuzo nanone mfite hariho ukuntu mutumira nk'umuntu noneho akavuga kuri radiyo nk'uku nguku mugahita mumukuraho noneho ugiye kumusubiza akamusubiza ariko mu buryo ki nawe yakagombye kugaruka kuri telefone akagira ikindi kintu atanga wenda nk'iyo mumubaje ngo se ufite gihamya cy'ibi bintu akavuga ngo yego undi nawe akaza akamubwira atereka nta gihamya arabeshya ugasanga wa undi mwamukuye ku murongo yagiye nta gihamya mu by'ukuri gihamya yatayivuze cyangwa se n'uwamuhakanyije nyine ngari kumusubiza nawe nta mu by'ukuri ntasobanura ibintu bizima bigaragara ahubwo akabipfundika gutyo kubera ko azi ko wa undi umubajije ikibazo atekera ati kiri hafi aho ngaho mwamukuye ku murongo sinzi niba mwajya mureka ukabahuza none ikindi kibazo mfite wenda umuyangane kukuvangira gato y'umunyamakuru kuri ko radiyo Ijwi rya Amerika VOA na BBC zitacyumvikana kuri ku butaka bw'u Burundi ubu nk'iki kiganiro kiri kumvwa n'abaturage bari hehe bari mu Burundi bari hanze y'igihugu cy'u Burundi n'abari mu Burundi aho bari kuvugira hehe
yego mpereye kwica kibazo babajije twebwe ku cyo rya Amerika mu bisanzwe turavugira ku mirongo migufi ya shortwave turafise mirongo ishike 5 bashobora kutwumvira ko mu Burundi baratwumva kuri iyo mirongo ya shortwave nubwo rimwe na rimwe usanga itumvikana mu birere bimwe bimwe ariko imirongo ya shortwave metero 19 21 22 31 ni nyinshi dufise mushobora kutwumvira ko kandi murashobora no kutwumvira abari mu Burundi cyane cyane ku rubuga rwa Facebook barashobora no kutwumvira kuri site yacu internet kandi barahamagara baracabandanya bakurikirana nkuko muvyumvise nabo bari mu mashirahamwe yigenga aba bavyeyi turiko turavugana nabo baratwumva ku mirongo migufi
ni byiza kabisa ntabwo nakumva ukuntu umuntu afungira radiyo mpuzamahanga ubuse yareka radiyo mu gihugu ikaba ari yo icishaho ikiganiro nk'iki ngiki ubwo uwo muntu aza kunsubiza impamvu uriya muntu afite ubwoba bwo kureka abana ngo basubire mu ishuri leta yaramubujije cyangwa se n'ubundi bwoba afite we ku giti cye adusa kudusobanurira
ntiyashoboye kuba mu kiganiro cy'uyu munsi ariko je ku bwanje navuganye nawe kuri uno munsi yaratubye ko adashobora kwitaba iki kiganiro ariko yuko kuri bobo ku rwego rw'abayobozi b'indero n'inyigisho mu Burundi ingingo barayifashe yuko abana bakoze ikosa kuri bo babona ko abana bakoze ikosa akavuga ati amategeko y'ishure niyo yafashwe niyo bakurikije akavuga ati ibintu biratomoye kuri bo avuga ko ibintu bitomoye babahanye bisunze amategeko y'ishure ariko kandi kuri ico kibazo cawe kindi cerekeye abanywanyi bacu bahamagara kenshi cyane cyane nk'iyo ndiko ndayobora ikiganiro nk'uko ndaguhaya akanya urashobora gushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro ariko kandi kubera ko tuba dufise abandi benshi bari ku murongo bifuza kubaza turashobora kukureka ukagaruka ugasubizamwo ikindi kibazo cyangwa ugasobanuza neza ariko umwanya ni muto isaha imwe ntitwoshobora kurekura umurongo ngo ube uwo mutumiro n'uwo munywanyi bifuza kubandanya bavuga umwanya muremure
yego noneho ubwo araza kutubwira ukuntu bahanwa kaviri rero kuko abana barabahanye barabirukana ku ishuri baragenda barabafunga bamaze kubafungura barabyagataganyo none barabirukanye ku ishuri burundu ni burundu se ntabwo bazasubira kwigaraza kudusobanurira cyangwa nibikunda ubwo nawo kazaboneka kazadusobanurira
muvyeyi arashaka kudusobanurira neza na neza ariko yego urakoze cyane Janvier tuvuganye nkuko twababwiye mushinga ntahe Karenzo Cleophas ni umwe mu bavyeyi kumbure ugerageje gushira umuco kuri ico kibazo bajije ati barirukanywe Burundi kuvyo bababwiye ni Burundi ntibemerewe gusubira mu ishuri mushinga ntahe Karenzo. Allo ego
barirukanywe Burundi ariko mugabo yengizikanye tubabaza rwose bavera tubabaje shara
Ari kinging vuga yuko birukanywe Burundi kuri iryo shuri batemerewe kugaruka.
Igome. Ariko mugabo no kandi singone n'ingene bagirukana Burundi ko paraki itari bwa bakiru banza wumve nyene ko ico caba cagira cyanke ise ntari bwa bakiru banza wumve ko ico caba cagira sinumve nyene bwo caba agira ico caha kandi atawari akiremeza ko abara gikombe cyo kwatangiko.
Ariho nyakibazo gihakiri muri aka kanya. Erekana kirundi mutumire imbere yuko twakira icyumvire.
Ibibazo biri kubiri biri kubiri. Ikintu kibabaje cyane ugasanga abandi bari bari kumwe basangiye ibyo bitabo bobo bari degenzi abanga nabo bobo bari ko bariga nabo bari basangiye intugeri ariko bobo bobo siri nyine ngo cyabirukana Burundi kandi bataragira n'icyaha.
Kuri wowe ni iyihe mpamvu? Kuri wowe ni iyihe mpamvu bo barekura bo bakabandanya?
Uko ndabyumva kuko nabonye ko abo bana bameze barobanuye abava mu ruhande rumwe
no kuvuga
kandi bava mu rundi ruhande barabakingira ibyo bintu nyine nje nabonye menga sindabyumva neza sindabyumva.
Urakoze reka twakire uwundi munywanyi ku murongo wa telefone mushinga na Stanislas. Stanislas turi kumwe.
Mwiriwe neza Oriya.
Mwiriwe.
Ni Stanislas i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega witwa Karahanyuze. Nagira manze mbashimire ijwi rya Amerika. Manza kuba nabaza uwo mutumire w'umubyeyi nabo mbashimira. Ese uwo mutumire w'umubyeyi hari igihe ku ishuri aho ngaho abana bigaga hari igihe cyajyaga kigera bakabatumira bagakora nk'inama nibura bakajya bababwira ngo nkatwe turi abarezi b'abana banyu namwe muri abarezi b'abana bagahuriza hamwe bakaba babaganiriza ku kibi ari n'icyiza ku buryo abana ku buryo abavuga ngo uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo niko mu Kinyarwanda babyita. Nimba se icyo kintu cyarabayeho ese uwo mu ubushinzwe ku mashuri urareba hari igihe abana benshi ntabwo ariko babaza ubwenge ibyo bitamo kuki atabereka namara kubereka abe yabisigarana kuko abana iyo babitahanye nko mu mago abana batoya n'abakuru bagenda babyica nabi. Murakoze cyane.
Murakoze Stanislas. Tugaruke ku mutumire mushinga ntahe Jacques Nshimira Imana ku vyumviro vya Janvier na Stanislas arico mwokongera ko canke kindi kibazo mwumva twa kwishura. Allo mushinga ntahe Jacques.
Ariko kandi harimo n'utubazo kumbore tubadukeneye umuco mugabo nk'ibibazo byinshi byabajijwe urabona ko byari kwishurwa cyane n'uwo muyobozi w'indero aba yafashe ingingo nk'iyo. Mugabo nagire menyesha yuko twebwe ku bwacu tudafata gushika iyi saha ntidufata yuko abana birukanywa Burundi kuko nta ngingo n'imwe yanditse irasohoka yirukana abo bana. Hanyuma ikindi naco nuko tuzi yuko iki kibazo sijya mbere cyari kibaye mu gihugu cy'u Burundi mu 2016 mu kwezi kw'indwi cyarabaye abana bose bari bafashwe bamaze kurekugwa nabo nyene nagire nibuke ko barekuwe iby'agateganyo baciye basubira mu mashuri kubera ikigongwe cyasabwe n'abashingamateka bari bashinzwe gukurikirana icyo kibazo. rero uyu munsi abana baba bari ku by'agateganyo ni imbizo zarabaye muri 2016 abana bakabandanya biga mu kurindira ko ubutungane bufata ingingo cyangwa busohora bucurubanza nta na kimwe gisigura yuko abo bana b'uyu munsi batabandanya biga kugira ngo barindire ingingo izofatwa n'ubutungane. Aha rero ndagire se n'uwibutsa ibintu bikuru bikuru nka bibiri nibaza yuko abariko bakurikirana iki kibazo boshira ku ngufu cyane. Leta ni imwe nimba umushikiranganzi w'ubutungane aba afashe ingingo yo gutezurira abana, iyo ngingo ibifashwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro kimwe mu gifaransa twita l'intérêt supérieur de l'enfant, bajya abana na baminere bari munsi y'imyaka 18 naho baba bari mu makosa ntiduhakana yo kuze baba barakoze abari amakosa, mugabo nabo baba bari mu makosa leta yariyemeje kuraba canke gushyira imbere neza y'umwana igihe biba bibonetse yuko hari ibibazo bimuraba. N'uwo muyobozi w'indero nawe nyine yategerezwa gukorera kuri iyo ngingo akaraba ati mbega abana bo mu mwaka w'indwi nimba by'ukuri barakoze iri kosa ku aho turi ku rwego rw'ishuri ntituri ku rwego rw'ubutungane. Hariho iby'amategeko y'ishuri abategekanya kandi muri iby'amategeko y'ishuri ategekanya arerekana ibituma umwana ashobora kwirukana. Munkundiye notanga nk'akarorero, hariho nk'ingingo ya 24 muri reglement scolaire y'amategeko yo ku ishuri itegekanya ibintu bishobora gutuma umwana yirukanwa mu gice gisigaye cy'umwaka, ni ukuvuga akagaruka mu mwaka ukurikira. Hariho nk'igihe aba yatwarinda ku ishuri, hari igihe aba yatutse umwigisha, igihe aba yerekanye igipapuro cya magendu cyangwa igihe aba yagize ibyo twita harcèlement sexuel, donc yahohoteye mugenzi we mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, iyo yigenjeje nabi ku buryo bushobora guhungabanya umuco w'Ikirundi, cyangwa iyo bamufatanye ikigwanisho cyangwa iyo yafashwe yafashe ku nguvu mugenzi we. Akacaza ingingo ya 30 yerekana amakosa ndwi mu mategeko agenga amashuri ngahe iwacu, mu mategeko muri iyi reglement scolaire amakosa ndwi ashobora gutuma umwana yirukanwa burundu ku ishuri. Hariho igihe aba yishe canke yafatanije n'uwishe, hari igihe aba yafashe ku nguvu cyangwa yafatanije n'uwafashe ku nguvu, akamufatana ikigwanisho gicira umuriro bitandukanye na bimwe byo mu ngingo ya 24 canke bakamufatana bakamufata agiye kwiba afite ikigwanisho.
Muri amategeko rero reka twumve niba
yacikije umuntu cyanke akaba yagiye gutera umuyobozi w'ishuri cyangwa umwigisha muhiri wiwe, nayo makosa ndwiyonyine ashobora gutuma umwana yirukanwa burundu ku ishuri.
Reka tubaze umubyeyi twumve kumbure niba hari nk'uko babivuze urupapuro baba barahawe. Mushinga ntaye Karenzo, nk'umubyeyi w'abamwe muri bajya abana, hari urupapuro ishure canke urwego rw'indero n'inyigisho rwabashikije ruvuga ruti naye makosa bakoze kuri izo mpamvu turabirukanye burundu, hari urwo rupapuro mwaba mwararonse?
Urwo rupapuro hari umubyeyi yitwa Izahake yaragiye ararusaba ati none kwata amakopi mwaduhaye ngo ntabye amakopi twarabujya dukira nayo ntabwo baduhaye ko nk'ibyo byose iyo habaye twe tuzi ko umubyeyi ko bamuha kopi kiraba intege umwana wawe twamwirukanye nubwo ntabwo baduhaye bagumanye batubindirije ngaho gutyo gusa.
Hari undi mugambi mugamije kuzofata canke kugira ngo ijwi ryanyu rishikire ku zindi nzego, kumbure niba iyo kopi muyikeneye abandi ku rwego rw'ubushikiranganji canke ahandi mwaba mwarituye kugira ngo urwo rupapuro muronke canke muronke izindi nsiguro?
Yewe ukorera nagumye ndabyibira mu mutwe iwanjye mugabo nta n'uwundi muzene rwabibwire yanyamye niyumvira iyo mba nari nk'uwuzi kwandika nawe no kwandika ntabyenzi no gusoma ntabyenzi intebe niyumvira ko ni ukwandikiye umushikiranganji w'imbere nkaca nandikira n'umuhuza none sinzi kwandika ariko ibyo byari byinjira byari biri mu mutwe wanjye gusa.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi banywanye ku murongo wa telefone nabo nyine bashikiriza ibyumviro. Simeon turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Mahoro neza, urakoze kwihangana. Ikibazo canke icyumviro?
Yego ni icyumviro hamwe kibazo nicyaboneka ndakibaza nacyo ntangorane. Banze gushimira bimwe byimva mutima ubushikiranganzi bw'ubutungane bwo bwafashe ingingo nziza kandi bereye. Shimira bimwe by'umwihariko Leta y'u Burundi kuko ubushikiranganzi hamwe na Leta usanga bikorana cyane ku ngingo nziza zibereye bafashe yo gusezera abo bana kanatsinda nk'uko mutumire yabivuze seso de minere. Mugabo ntaca nkebura ababyeyi bafite urwaruka yuko bohindero abana babo bakareka kuza baronona amafoto y'umukuru w'igihugu reka yongeye naho asobwa ifoto y'umukuru w'igihugu mu bisanzwe nk'uko pede tuciga muri za primaire tuciga iyo twari turi muri Tanzania caragira kikaziriza kwandika mu gitabo nawe usofuta ifoto irimwo caragira kikaziriza kuko ubya urinze ufuta baraguhana kandi niyo gihano kibiriye. Hama tukaca dusaba yuko abo bana nk'uko Leta yafashe ingingo zigiye kubasezurira tugasaba yuko bobandanya biga bakaza barita butunganemo bariga ariko nimba muri reglement scolaire harimo article ivuga ku bijyanye n'abanyeshuri basiranganyije nk'amafoto menari cyangwa ari mu bitabo yuko bakaca baraba igihano kiberanye niyo bijyanye n'iyo regrema niyo article tuso ipfi hama ibintu bikagenda neza. Yego muri rusange byari ibyo nashaka kubishyikiriza. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Simeon. Murantunga sinakubajije waduhamagaye uri hehe?
Yego je ndi Bujumbura.
Muratwumva neza ku mirongo ya mirongo migufi.
Bashe gatanu kuri gatanu.
Murakoze cyane Simeon. Reka twakire na John. John ya mahoro neza.
Mahoro cyane Oriane.
Duhamagaye uri hehe?
Hano muri Iowa.
Iowa muri Amerika. Nduga ku ijambo.
Hey, ndaramukije abatumire bose. Jewe ndafise akabazo kamwe gusa kuri abo bana ahanini jewe ndiko ndaraba ahanini ayo makosa baguyemo borabira mu burezi bukuru. Hanyuma ngita ko ndanabaza nkumbure uwo aserukira aba akateka k'abana ku bitabo imbere yuko babironka mbe mu burezi bw'abana boba barabanje kubikorera inspection imbere yuko babibahereza bakaraba yuko ibitabo biri clear ata numwe yoba yarabyanditsemo. Nimba batari babyanditsemo kandi kabazo abo bana mu kubironka barabita muhira cyangwa imbere yuko bataha babanza kubideposa muri ofisi jetwe kubibashingurira. Aho icyo ni ibibazo bibiri nashaka bampe ku muco kuko ndiko ndumviriza ariho ngerageje kuza ndasoma ibica kungurukana bumenyi bivugwa yuko ngo abana barenganijwe ngo nta bwenge bafise bwo gutahura ngo biba biri mu gitabo ariko numvirije nkumva ngo bari mu mwaka w'indwi. Umuntu aba ari mu mwaka w'indwi mu bisanzwe n'umuntu aba ageze mu rugero rw'abantu bafise ubwenge buhanitse cyane rwose yuko atokora iryo kosa.
Urakoze cyane.
Sigaye nashaka gukebura uwo mubyeyi ndumva yuko afise agashapu keshi yogerageza akakagenza bukebuke kugira ngo abajejwe ubutungane bakore nibasanga abo bana koko ataco bakoze babete nibasanga barabikoze naho ibitabo byo mu ishuri uraze ko bihanirwa n'amategeko mu gihe biba byononwe. Murakoze.
Urakoze cyane John. Mushinga nahe Karenzo Cleophas nkubatangiye kutwumva numwe mu bavyeyi babo bana hari ibibazo nk'ico John yabajije abantu bifuza kumenya neza na neza ivyo bitabo babironse ryari byari bimeze neza igihe babironka bamenye gute ko byononekaye byashitse mu maboko yabo gute hari ibintu byinshi cyane abantu benshi bahora bibaza ko mu majambo make cyane ugerageje kutwibutsa ingene ivyo bavyaragenze kugira ngo abo bana banyu baba aribo bagirizwa yuko bakoze ayo makosa mu majambo make byagenze gute?
Ibyo bitabo babibaha bene bijya mu mwaka w'ishuri utanu n'ibyo ariko babibahaye igitabo kimwe gihe abana babiri babiri bakajya bagisangira
kize kikarara ngaho uyu munsi ejo kirara ku wundi ejo gutyo gutyo mugabo ku munsi kuwa gatandatu no kuwa mungu kirara ku ishuri aho rero jewe niho nirwo rujijo rugumanye nkabitahura neza mbega mama cyakomerekeye ko bagitizanya mbega mama cyakomerekeye ku ishuri aho kandi bakibahize bitabo bumva ko bibahaye bishaje abo bana yambugejeje kuri ati twebwe tuza dusamariye ko turaba ku kigo batubwiye ibyo bindi byo gusandurura igitabo ntidusandurura mbere naho hononekaye hari ku rupapuro rwa nyuma tweze ntabyo tuzi ni uko uwo mwana nyine yanyishuye
ni ukuvuga ko babironse bishobora kuba byari byaranonekaye
abo bana bararengana rwose ntabyo bakoze
ariko kandi hari n'ababaza bati mbega nk'uko Stanislas yari yabivuze ati hari ibiganiro biba hagati y'abarezi ku ishure n'abavyeyi bavuga bati muzoze murahanura abana banyu barabe yuko batari ko baronona ibintu by'ishure gucyo na gucyo ibyo biganiro biraba kenshi
ibyo biganiro bitangura byatanguye ku munsi wa kane yaratima ko abandi bavyeyi baragenda barumvikana rero ibi bintu byabaye bitubyihote ibyo ikindi gitabo mushyizeho ngaho bukeye umuntu utari ujejwe imbere umwigisha ashobora ngo mwese nimusanzurire kurwo rupapuro baciye basanga muri ibyo bipapuro muri ibyo bitabo hatangajwe n'ibindi bitabo bitandatu
urakoze cyane kuri izo nsiguro urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Gilbert amahoro neza
amahoro
duhamagaye uri hega Gilbert
ari komine rutoki ntara ya Bururi
mu Burundi
yego
duga ku ijambo
nshaka kuvuga ko abanyeshuri nukuri abarezi barakwiye kwereka abana bigisha ikizira kuko bakoze ikosa rikomeye cyane nimba ari bo barikoze nshimira ubutumwa rero kuri ukungene bwabyifashemo neza bukaca bukabacira inkoni ngufiya n'ukuri bakoze igikorwa gishimishije nta murundi n'umwe atagishima kandi nta muzehe n'umwe atagishima twashaka rero kusaba yuko abarezi n'ukuri bagerageze babere ikintu kizira n'ukuri urumva gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu
halo Gilbert agiye mu bindi ariko nibaza ko cyumvire cyo cyashikirijwe tugarutse ku batumire bacu mushinga ntahe Jacques Nshimirimana kuvyo bamaze gushikiriza ico twakongera ko
murakoze cyane hariho uyitwa Simeon niwe yabanze gushima hanyuma kandi izo turabihuriza ko kuko by'ukuri biraboneka ko ico mushikiranganje y'ubutungane yakoze ni gikogwa cy'umubyeyi ni gikogwa cya leta yategereza gushyira imbere neza y'abana amatohoza akabandanya mugabo abana batezuriwe berizwe na twebwe turabikenguruka cyane hanyuma yabajije ngo ikijyanye n'ingingo yo bitegekanijwe igihe umwana aba yononye igitabo kumbure ngira ngo nimba yoba afise hafi ayo mategeko agenga ibikorwa byo mu mashuri bimo twitaro hagira amasikorere hari ingingo ya 28 itegekanya ibihano umwana ahabwa iyo yononye canke yatakaje igikoresho cy'ishuri igitabo rero kiba ari igikoresho cy'ishuri muri izo bihano harimo kumutuma umubyeyi igihe bibaye kabiri gatatu umwana akirukanwa mu gice gisigaye cy'umwaka mbere iryo kosa risubire kugaruka akirukanwa burundu kuri iryo shuri rero birategekanijwe muri ayo mategeko agenga ingene iby'ishure bitunganywa hanyuma hariho uyu jone yavuze donko yabajije by'uko abana batahana ibitabo umubyeyi yabyishuye ariko kandi nagira mvuge yuko izi gutahana ibyo bitabo bitaba hose nindi byo byaraba mu Kirundo ni henshi abana batabemerewe gutahana ibyo bitabo kumbo z'ukubikingira kuko ibyo bitabo biradinze bitwara uburyo bwinshi cyane leta y'u Burundi ku buryo duhora mbere tunabisaba cyane yuko abavyeyi nabo bakwiye gushiramwo umwete n'inguvu zidasanzwe mu kwigisha abana babo ingene bakwiye gukingira ubutunzi bw'igihugu kuko ico gitabo
uwo mwana bariko gikoresha muri uyu mwaka mu mwaka uza n'undi azogikoresha igihe abaconoye nato bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu aconoye gusa akagitana muhira akagisukamo amavuta cyangwa akagiturira uw'inyuma yiwe ntazoronka ico akoresha kandi uwo babwira ababyeyi nabo bana ngo nimugure ibyo bitabo mu mahera yanyu ntabyo boshobora kugura rero aha twibaza yuko n'ababyeyi bafite uruhare rudasanzwe mu gukebura abana babo ikindi nemeranya na John abana baba bageze mu mwaka w'indwi baba bamaze kugira ubwenge ntiduhave n'ukuri tubeshanya turababyeyi turakuze nimba tuba turiko duharanira ineza y'abana nuko abana nabo bamenya ko hari ibyo babwirizwa ibyo bategerezwa gukora umwana tuba twumvise yuko atubaha ababyeyi baba biruka kuva itariki mojwe 31 kugira ngo abeho yambare ajyame neza uwo mwana ntabubahe akabatuka cyangwa akabakorera ayandi makosa
reka mfate
tumushigikira na gatoya
ego reka mfate reka mfate umunywanyi wa nyuma
ubwenge bw'ugutahura
birumvikana ego reka mbanze reka mpe umwanya mushinge nayo nshimira imana
neza ko aribo babikoze
mushinge nayo nshimira reka mpe umunywanyi wa nyuma kajye uko kushikeza icyumviro tuko turaje ku musozo private uratwumva
arumva
ko mahoro uduhamagaye uri hehe ama uduke ku ijambo
bo sele mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
uduka ku ijambo
bo ngambere za nsimira abagiye mvuge kwijyanye ngo bafashe kurekuta bajya abana gatugo he gose kwa babakuye mu gasho bakabandanya bababuranira bishinga ikintu rero cyo twagomba gushikiriza kwijyanye kugira abaje gose angana ipoto ya nyakubahwa wacu katabitira n'abagiye babo bana kuza barabahanura babakomisha ibya kazoza muri kazoza kabo kukubera nk'umwana amaze kugira mu mwaka w'indi aba ari umwana akoze cyane gusa
yego
aba yatangiye kumenya ikibi
urakoze cyane private urakoze ku ntererano yawe tuko turasozera ikiganiro nkuko twabivuze dusozera mushinga nayo nshimira imana icyo kibazo kirumvikana ko kigihari cyuko abana ntibariko bariga baricaye muhira uwo bahanura ikino n'abavyeyi bokora iki canke mu butungane muri leta mu nzego z'indero n'inyigisho nk'abantu baharanira neza y'abana muhanura bose iki
murakoze cyane ababyeyi ikintu cya mbere nagira ndabahanure nuko nkuko umwe muri abo bafashe ijambo aba ba telefoni yabivuze ababyeyi nibagabanye agashavu iki ni kibazo cyabaye kandi ikibazo kije hakaba hariho abategeko gitorera umuti kiratorerwa umuti hanyuma abana babahagaritswe mu gihe kidasanzwe kuko n'igihe abana bariko bakora ibibazo by'igice cya kabiri uyu munsi rero twe twibaza yuko icyihuta nuko abana bategeze gusubira mu ishuri bagakora izo bibazo kuko nubafashe ingingo yo kubirukana ejo niyasanga ubutungane bubejeje agasanga nta cyaha bakoze ibyo bibazo bakoze nta izo ngo bibasubize canke nimba bitegekanye ngo babisubizwa ibyo bibazo ibyo ni ibintu tuzokurikirana neza cyane kugira ngo abo bana ntibarenganywe mu burenganzira bwabo ariko abazungu bakagabanya imyidogo bakagabanya kumbure kuvuga nabi cyangwa ibishoro n'amajambo n'abayobozi abayobozi nabo bakareka kumbure gufatira ku gashavu k'ibyo ababyeyi bashobora kuvuga ngo babyihorere abana bibuke yuko bategerezwa gukingira umwana abo bana bafite imyaka 17 bari muri ya kategori yabo twita ba mineur bategerezwa gukingirwa n'abayobozi b'indero
biteho
iyo neza y'abana bashire ku ruhande ibyo baba bumva ku babyeyi babo bana hanyuma igihe kigeze ubutungane buze buca urubanza
reka mpe
ubuze burundu canke bwerekane yuko hari icaha bagiye
umubyeyi reka ndamuha karyo nawe mushinga ntaye Karenzo masegonda make cyane ijambo ryanyu
kuri yewe icyo mvuga naho ntaniye niwo mugenzi wa turi kumwe abana bakwiye gusubizwa mu ishuri kandi bakarabaga neza bakareba kuguma batungwa agatoke ngo ba bandi nibajya hanyuma yashaka nubwo butungane bubandanye bukore ko turashima n'ingene bukora bubandanye bukore butohoje uba yakoze ibyo bara
Murakoze cyane gose ndashimiye mushinga na Jacques Nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashirahamwe haranira neza y'abana mu Burundi namwe mushinga na Karenzo Cleophas asarukira bon naserukira bavye ariko umwe mu bavyeyi b'abana nkuko twababwiye twari twagerageje gutumira umuyobozi mukuru ku gwego rw'intara ya Ngozi kuvyerekendero n'inyigisho mushinga na Nestor Musafiri ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye rero mwese mwateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka twifuza ko iki kibazo cy'ugwaruka gu Burundi cyo tore gunyisha umaguru masha ndabashimiye mwese umunsi mwiza
mwana nyakumviriza makuru tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika.